Iyi ni radio Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi kunywa ibiyayi urumutwe bitera vyiyongera, abakiri bato bakaba aribo bageramirwa kurusha abandi hamwe n'imiryango yabo. Yamarasi bo bonyene bageramirwa n'ibiyayi urumutwe, n'abakuze baravyirukira. Ntibanywa inzoga mu buryo burengeye urugero gusa, baranywa n'ibindi biyayi urumutwe kuko abahinga babitangaza impamvu zavyo ni nyinshi. Ikigo Centre Neuropsychiatrique de Kamenge kiri mu Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura gikurikirana abagendana indwara zo mu mutwe, kikongera kigafasha gukurikirana abantu banywa ibiyayura mutwe kugira babihebe bashobore gusubira mu buzima busanzwe. Kimenyesha ko izo mpamvu ziri mu migwi itatu, hari zifatiye kubanywa ivyo biyayura mutwe bonyene ubwabo n'izifatiye ku miryango yabo. Twatumiye Pierre Claver Njejimana, umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato y'abantu bita psychologue mu rurimi rw'Igifaransa, akora mu kigo Centre Neuropsychiatrique psychiatrique de Kamenge mu gisagara cha Bujumbura. Twatumiye kandi Nsengiyumva Eric ajejwe gutanga amakuru mu ishyirahamwe Burundi Association for People Who Use Drugs BAPUD, mufunyapfunyo rijejwe gufasha abafata ibiyayi urumutwe, na Maitre David Dusabe yanonosoye ivyerekeye amategeko bombi bari Bujumbura. Abatumire mbanje kubaramutsa.
Amahoro neza twaronkiye natwe.
Yego, ntangurire kuri wewe Pierre Cave Njejimana, uranyuva?
Oui. Ndakumva cyane.
Yego. Twako turavuga ivyo biyayura mutwe ko abakiri bato cyane cyane n'abakuze bari kubatera babifata mu buryo bukomeye. Ku bwanyu niki kiriko gituma ico kibazo gikomera?
Yego. Mu bisanzwe uko tubibona ugaruka cyane cyane biri hagati y'imyaka 12 duga gufata imyaka 35, ndabona rukunda gufata ibyerera mutwe cyane. Hanyuma ibituma nibaza cyane cyane ugaruka rufata ibyerera mutwe ni byinshi. Hariho cyane cyane urunganwe rw'abantu babifata, ugasanga bahura utagira icyo rukora, kubura akazi, ubushomeri, hanyuma imbere uruntu genda itituka mu gwaruka. Hariho ugwaruka rwinshi uhora rwarafashwe nabi mu miryango, ugasanga ntigwitaweho n'abarubyaye cyangwa usanga abarubyaye baragwihakanye. Hanyuma urunganwe nanibyo kwitwa rushinge zombi, ugasanga bamwe barabuze ibiganiro mu miryango, ugasanga ababyeyi babo ntibabitayeho. Donc ugasanga rero batagufata iyayura mutwe. Imiyabaga cyane cyane nababwiye ko ariyo igeramiwe, mugabo sikuba ko ari imiyabaga gusa, n'abakuze harimo ababifata. Turavye abantu bakunda kutwitura muri kino kigo kibakurikirana.
Hari ibiharuro mwoba mufise vyerekana urugero ico kibazo kigeze ko haba ku bakiri bato n'abakuze mwoduha?
Nubwo ko nta biharuro nacibwa turagira ngo turabe ibiharuro bigezwe ko kubera abatwitura baba mu ntara nyinshi, nibaza ko ico kigwa mu minsi iri imbere tuzogikora tukaraba urugero bigeze ko. Ariko nubwo ntazi abakunda kutwitura cyane cyane n'urwaruka.
Yego. Nawe Eric uranyuva?
ndakumva ariko ndakumva nabi gose.
Je ndakumva neza?
Sabe?
Ego, je ndakumva?
Je ndakumva nabi ndagumva ndakumva.
Ubuho uranyumva?
Buke no ndakumva mwo utumva ndakumva.
Ego. Nashaka ndababaze kuri icyo kibazo cy'ibiyayura mutwe gikomeye cyane mu bakiri bato n'abakuze mu gihugu. Mwe muri iryo shyirahamwe ryanyu Burundi Association for People Who Use Drugs, icyo kibazo mukibona gute? Ni kuki kiriko kirakomera?
Murakoze cyane. Nkuko nako ndumva mugenzi wanjye tumaze imyaka myinshi turiko turakorana kuri icyo kibazo kerekave. Icyo kibazo cyabaye ikibazo ndanse ngaha mu Burundi, kubera yo hari ikiza, urabona ko ikiza iyo ubona ikiza muri ko baragishobora ikiza, mubona ko abariko barakoresha ibyo bintu bagabanuka, ariko twebwe abantu bagabanuka ahubwo batera biyongera. Hanyuma ikindi nacyo ni uko kera ibintu byo tumenyereye mu bisagara, ariko ubu nyeje gutandukanye ni gutandukira intara zo hagati mu gihugu. Berekana yuko hatagikozwe mu myaka iza, icyo kintu kizotugora guhagarika kandi kizotugora gutorera inyishu. Ariko namesha ko yaba urwaruka cyangwa abakuze biherekeje biyayura mutwe ni benshi gose cyane.
Muri iryo shyirahamwe ryanyu mugerageza gufasha gute?
Twe mu ishyirahamwe ryacu nk'uko twarishinze mu 2016 twamaze kubona kuri icyo kibazo kihari ngaha mu Burundi, twe icyo dufasha turagerageza gutanga inyigisho ubwa mbere ku bantu bakoresha ibyo biyayura mutwe, tukabasanga hari ahantu binyegeje. Kubera abo bantu ahanini babona mu ibarabara mugabo baragoye gushikira, usanga bari ahantu impande y'inzuzi, ahantu mu mashamba cyangwa ahantu mu mazu yabomaguritse, kugira ngo bagerageze kwinyegeza kubera ubutumwa bw'igipolisi yabarondera. Twebwe abantu turabigisha, na cyane cyane tukabahamiriza kwirinda indwara no kugerageza kugabanya ingaruka mbi zose zijyanye no gukoresha ibiyayura mutwe. Hama ikindi dukora ni uko twagerageje gushyira icyo kibazo ahabona, icyo kibazo tumaze gushyira ahabona, ubushikiranganzi bw'amagara y'abantu no kurwanya umugera wa SIDA buca buragishyira mu byo navuga mu ntumbero iyo bita mu Gifaransa ngo plan strategique. Ubu rero icyo kibazo kiri mu ntumbero biri ubushikiranganzi bw'amagara y'abantu no kurwanya umugera wa SIDA biri hasi. Ikintu nacyo dukora ni ukugerageza kwegereza imiryango yatandukanye n'abo bantu bakoresha ibyo biyayura mutwe hamwe n'ababyeyi cyane abataye amashuri, tugerageza kubasubiza no ku mashuri agasubira ku mashuri. Ariko rero ni igikorwa gisaba ingufu nyinshi, kubera aha mu Burundi haracyariho ibikenewe rwose turabye intambwe y'ibindi bihugu bimaze gutera.
Ego, tugaruke kuri TKV Njerimana. Tuvuze ibyo biyayura mutwe birimo ubwoko bwinshi, kubijanye n'abo bakiri bato ndetse n'abakuze mwavuze ko babifata, mwo duha ubwoko bw'ibyo biyayura mutwe ubwo aribwo bafata cyane cyane?
Ego, murakoze cyane. Ngira ngo na Eric araza kunyunganira, kuko nawe nyene arakurikirana rimwe na rimwe yayirirwanwa nabo abantu banyuma bafata ibyo biyayura mutwe. Rero ubwoko bw'ibiyayura mutwe twari twatwumviriza ni bwinshi cyane. Notabwa nkavuga ibiyayura mutwe byemewe n'amategeko isi yose. Ngira murabizi mwese, hariho inzoga zitandukanye zinyobwa n'abantu benshi, hariho itabi ritandukanye rinyobwa n'abantu benshi. Ibyo nubwa ko ari ubwoko bw'ibiyayura mutwe byemewe n'amategeko. Hakaba n'iyindi miti n'imiti mbere itangwa kwa muganga mugabo ishobora gufatwa nk'ibiyayura mutwe. Hanyuma hakabaho rero ibiyayura mutwe bitemewe n'amategeko, aribyo urumogi, harimo za heroine, harimo za kokaine, harimo ibyo bita za busta, harimo ibyo bita za kole, harimo ibyo bafata ibitoro. Ni byinshi cyane, urumva ntaho bidondagura ngo abiheze, kuko uko umwaka ugenda niko ababikora baguma batora ubuhinga bushaje guterateranya ibintu bivamo iyayura mutwe. Urumva ubwoko bw'iyayura mutwe ni bwinshi cyane, ibonekeza muri kano karere k'ibihugu byo hagati muri Afurika.
Yego, Eric wakunganira wagira icyo wongera ko?
ego icyo nagomba kuvuga nkuko bivuzo bivuze nk'umuhinga umuhinga ahura n'abantu babikoresha ariko nagira ngerageze nko kumera nk'uwerekana ifoto iri mu Burundi twese ibyo yavuze bijyana mutwe bivuga bigenewe n'amategeko twe duhanzwa hanini n'ibi yawe mutwe bikeneye n'amategeko aho naho twabwira hari udufise urwaruka rwinshi rurihereza ikirangira mutwe cyitwa cannabis icyo cyo rero naburya hari amakuru menshi avuga yuko icyo kirangira mutwe nyine kiba gifatwa nk'umuti wo kwa muganga turabona yuko abantu benshi bamaze kubihurumbira barabye amakuru avuga hirya no hirya ku isi hama rero ikirangira mutwe cyo kiraduhanga ngaha mu bundi bune cyadutse kituraniye kugaragaza nyine two gifata umurindi wacu ikirangira mutwe cyitwa heroine
ukaba umaze kuronka abantu uramba
iyo heroine rero irakoreshwa mu buryo nubwo nka butatu butandukanye aho hari abagerageza gukoresha amazuru kugira amazuru abandi nabo bagakoresha gucanga iyo heroine n'ibindi biyayura mutwe hama rero n'indi nzira ibangamye bibangamye ari nayo yatumye u Burundi haboneka ibiharuro ibice 12 n'akaburungu 2% byo bagendana umugera wa sida nibo abandi rero bakoresha iyayura mutwe bahanahanye inshinge icyo bita injection drug use hama hakaba rero n'abandi bantu bifite bakoresha bya biyayura mutwe ahanini bya kokayini ibyo nabyo n'ibyabira mutwe bizinge rwose ariko nabyo nyine birahari hama rero nk'uko yabivuze mugenzi wanjye Pierre Cave ibyo rero byose harimo ibindi bibazo byo byongeramo ari na cyane cyane aba urwaruka bahurumbira ibinini bakoresha kwa muganga ibyo binini bakoresha mu gusinziriza abantu bari mu bubabare
yego turafise na David Dusabe yanonosoye ibyerekeye amategeko David uranyumva David uranyumva? David nzitumufise ku murongo. Hanyuma kuri icyo kibazo mwavuze ko kiko gitera ciyongera bikomeye cyane ku bakiri bato eka n'abantu bakuze. Ngo dusigurira neza Pierre Clave igituma mwatanze impamvu zitari nke ziriko zituma icyo kibazo gitera gikomera. Ibyo biyayura mutwe kugira bishikire abo bakiri bato baronka uburyo hehe kugira bashobore kubigura nk'ivyo bikomakomeye nka za heroine na za cocaine metafentamine n'ibintu bigurwa amahera menshi bayakurahe Pierre Clave turamutaye ku murongo wa telefone Eric uracari ku murongo
ego
icyo kibazo wacumvise
kibazo nacumvise mwavuga muti mbere ko bigiye uburyo baba babukura hehe uburyo aho buva ni ukuvuga abo bana barahindura bagahindura ingendo bamaze kujya muri ivyo biyayura mutwe nta kindi baba bagikora barabahinduka abasuma bariba ibintu byo mu nzu bahejeje kuri ivyo mu nzu bakiba ivyo ababanyi hama bavuye mu babanyi bagahabwa bakaba babasuma barundi babibiba ahantu hose bashitse abo bantu rero mu gihe babona aho bazaba bari washobora usanga umuntu ariko ariba ntaba yiba ngo nukuri ari umusuma aba yiba kugira ngo aronkarye amafaranga yo kuja biyayura mutwe hama urumva biratandukanye muga nkuko bivuze ngo bigwa amahera menshi igihe umuntu abiguriye hamwe kubera amahera bakoresha hagati y'ibihumbi 500 n'ibihumbi 15 by'amahera y'amarundi ku munsi hama uyu n'umuntu ari kuri heroine ariko abantu bari kuri kokayine bonye biravana n'umwe munsi uburyo bwibafise ariko ikintu kiriho kiratugora nicyo kiyayura mutwe cyitwa heroine kubera abana bose nibyo bariko barahurumbira hano ikintu nagira ngaruke ko numvise nayo ngacyo abariko batwumviriza ngo tahura iyo heroine yene bavuga niyo yene booster baraditangaje maze ngo n'umuzigo n'amazina bakoresha kugira ngo abariko baradandaza ibyo bintu nkamenya ibyo bariko barakora ariko rero nk'uko mwakivuze igitangaje n'ukuntu ibyo bintu byinjira itangaje n'ukuntu ibyo bintu bishikira abo bantu kubera ibyo bintu nta gitegwa na kimwe mu bintu turimo ngaha mu Burundi
rero Pierre Clave Njejimana kuri icyo kibazo nyine abana bafata abakiri bato bafata ibyo biyayura mutwe mu bikomakomeye nka za heroine na kokayine uburyo babukura he ibyo bintu byinjira gute nk'uko Eric yari karabyibaza bishika mu gihugu gute kuko kugira bishikira abo babifata hari habantu babivyinjiza babikuramwo inyungu
ego ubisanzwe nkuko irike ari kabivuga ibyo byari umutwe zakukayiriza heroine tradiona zirahari hanyuma ukuntu byinjira muri kino gihugu urumva ni ikibazo umuntu wese ashobora kwibaza mugabo ikizi ni uko no mu bindi bihugu byinshi harimo ibyo byabera mutwe mu bisanzwe harimo abantu babifashe nkuvuga nka suze doroveni nuvuga ikintu gishobora kuzana ubutunzi kigazanira ubutunzi umuryango urumva barabitrafika bakabivana mu bihugu bibikora hanyuma bakabizana bakabyinjiza mu kinyegero hanyuma ugwaruka rero mu kubironka urumva icyo rukora kenshi na kenshi uriba usanga ni babana nta kintu na kimwe umubyeyi ababikana bahuye n'isahani barayigurisha impuzu ubaguriye baragurisha ibikoresho byo mu nzu baragurisha nta kintu na kimwe ushobora kubabikana kubera iyo baza baramaze gufata ibyo byari umutwe bikaba byabagiriye muzeye novuga ibyo novuga mu gifaransa bita dependance dependance imaze gushika ni ukuvuga ngo umuntu aba yaragwaye ntashobora kuvuga ngo iki kintu ndagihagaritse ko umutima uguma umusaba umutima ntumukundira uvuga ngo impa hanyuma akibuze aramerwa nabi cyane akameneka umutwe akumva ababara mu nda akacibwamwo hari n'abirukana akabura amahoro vrema bikanka nacyo gituma batatanga kugira ibyongezo by'ubusuma kugira bashobore kuronka ako kantu gatuma basubira kumva batekanye umutima wabo utekanye ibyiyumviro byabo bitekanye ariko babuze urumva bateza kujya kurondera bakoresheje uburyo bwose bubaho kugira ngo bashobore kuronka ayo mafaranga Eric yabivuze hariho abagiye bandura n'izindi ndwara zitandukanye nk'umugera wa sida na za hepatite virale bivuye kuko urumva umutima uguma babwira ngo imba ata uburyo bafise bumva kurubwa bagacatanga kujya mu
buturasizi
halo
mubandanye
bagacatanga kujya mu bushurashuzi kugira bashobore kuronka amafaranga ashobora kubaha uburyo bwo kuronka ako kantu kugira ngo basubire kumva yuko basubire gutekana mu buzima bwabo urumva amafaranga mu kuyaronga urumva bakoresha uburyo bwose babona ari ubusuma ari ubuhe gito bwose barashobora kubukoresha kugira bashobore kuronka ayo mafaranga ego kuko mu bisanzwe ego
mubandanye
nariko mvuga rero ni mu bisanzwe kugira ngo ubitahure neza ni ukumva yuko kenshi na kenshi iyo bagitanga gufata ibyahira mutwe umenga ntibisanzwe ariko bamaze kubifata igihe kirekire cyane cyane heroine kokayine bifata akanya gato igihe gito cyane kugira ngo ya dependance nako ndababwira iyo yatanguye gushika hamwe utazoba ugishobora kuvuga ngo ndahagarise ni ukuvuga ngo umutima uguma ugusaba kubera na dependance iba yamaze kuza ni ukuba ya ndwara iba yamaze kwicaramwo kubera icyo kiyaro mutwe utakirose ubura amahoro amabwira gusubire kuronka amahoro uteza kwirukanga uburyo bwose ushoboye kugira ngo uce hirya no hino ukoresheje uburyo bwose ufite ushobore kuronka icyo kiyayuramutwe cyaguteye ya dependance urumva kugira abajene baronke amafaranga ingorane zidasanzwe ko bariba basanga bagira ingeso mbi bagasega mu bisagara muri vire hari n'abicikisha ibimuga ugasanga ukuboko araguhengamize kujya kw'ikimuga kugira ngo yereke abantu yuko amerewe nabi ashonje ariko bamuhereza amayeri ijana yuko ushobora kujya kugura kabure ni ingorane zidasanzwe cyane
yego muri abo tuvuze ngo bakiri bato nk'iyihe myaka ni hagati y'imyaka iyihe n'iyihe abikoresha cyane kandi uravye n'ibitsina n'ikihe gitsina gifata ivyo biyaburura mutwe kurusha ikindi hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo
jewe uko ndabibona ngaha iwacu ni abagayo abahungu nikunda kubifata cyane mugabo n'abakobwa barimwo karabizi nibaza yuko abahungu nibo benshi ariko n'abakobwa barimwo tuvuga yuko n'abahungu aribo benshi n'abakobwa ntibabifata n'abakobwa arabifata kuko hari igihe tugera kugenda ahantu hamwe hari hakwijabe kugira ngo turabe abantu ingene babifata twasanze n'abakobwa barimwo babifata kabisa
Allo?
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko turavuga ku kibazo cy'ibiyayura mutwe bigiteje isiba isibe cyane cyane mu bakiri bato mu Burundi. Tuze ku mirongo ya telefone dufite Jean-Baptiste Shumbusho. Jean-Baptiste Shumbusho uratwumva?
Ndabumva.
Yego. Ikibazo ubaza canke icyumviro ushikiriza?
Kandi gushimira abatumirwa kandi ikiganiro cy'imbanza tugishima cyane ni ingenzi.
Yego. Ikibazo icyumviro?
Ikibazo mfite ibyo ishyirahamwe bashinze leta ibatera inkunga cyangwa bafite ibindi bigo bibatera inkunga nk'ibyo mu mahanga.
Yego. Eric wowe uri hafi? Eric ntari hafi. Pierre Claver wa mwishura Jean-Baptiste?
Icyo urumva agerageza gusubira muri icyo kibazo numva iradiyo numva humvika ibyo ijwi atagira sohoka neza nase muri icyo kibazo ndacumve neza.
Subiramo ikibazo Jean-Baptiste uvuge cyane ntitukumva neza.
Ndimo ndabaza icyo kigo bashinze.
Yego.
Leta ibatera inkunga cyangwa ni ikigo cyabo none nta n'abandi banyamahanga babatera inkunga?
Ngo mwishura?
Yego. Kuvuga ababidandaza
ariko arabaza ko leta yoba ibafasha mu kigo cyanyu yoba hari ibate ibafata mu mugongo
bisanzwe. Ego iki kigo cyacu muri sanze dukoreramo kirafise leta irafisemo imitahe nubwo yuko iradutera impunga irariha abakozi bagikoramo umugwa abakozi bakorera muri bitaro byacu leta irawuriha kandi iradufasha no kurondera nuzeye ndavuga
so we don't have the Eric
bada kudufasha kuvura abo barwayi.
Mubandanye
ikindi kibazo afite?
Yego, ariko ndavuga yuko leta iradufasha ko iradufata mu mugongo. Yego, kuko urumva mbere yuko ushobora kurangura imigambi iyo ariyo yose nukuva yuko igihugu giteza kuguha uburenganzira hanyuma ndetse n'uburenganzira gusa novuga yuko leta irariha cyane cyane iraduha abaganga ikabariha n'imishahara buri kwezi. Urumva ntitwobikora igigo nicyo gishobora kubikora cyonyine kitarose abagifasha. Urumva na leta iradufasha.
Turafise ku telefone twamuronse umwe mu batumire imirongo ya telefone yari yatugoye. Ni David Dusabe. David uratwumva? David ntatwumva. Turabandanya ku mirongo ya telefone. Dufise uwundi Jean-Baptiste wahejeje hari kindi ubaza?
Ikindi kibazo mbabaza ni iki ibiyobyabwenge nk'urubyiruko rwafata ingaruka za nyuma y'imyaka myinshi hakabura nk'urubyaro hakirahari?
Mwo mwishura Pierre Clave?
Ingaruka z'ibiyobyabwenge mutwe
n'ikiyobyabwenge umuntu yafata ari nk'urubyiruko noneho nyuma y'imyaka myinshi akazagira hakabura nk'urubyaro kiriho?
Ariko mwisanzwe si ikibazo menga ntigishumvikana neza. Uvuze ngo ni ikihe kiyayura mutwe umuntu ashobora gufata hanyuma kiyagira iki
akazaba kera nk'urubyaro imyaka
ku rubyaro?
Kuri icyo kiyobyabwenge yaba yarafashe ari akiri muto akiri nk'urubyiruko
ko muvuga ko gishobora kugira ingaruka ku byerekeye ukurondoka ku byereke ku byaha?
Okay. Mu bisanzwe tubaza ku icyo kibazo nabo ariko baratwumviza bo kimegeraho bavuga nti ibiyayura mutwe uko byose bikoreshwa birafite ingaruka mbi muri kazoza k'umuntu kubera kenshi na kenshi iyo umuntu yafashe ibiyayura mutwe bisanzwe yamaze kugira ya ndwara ya depandance nababwira yabigize umugenzi mukuru abigira umugabo abigira umugore ni ukuvuga ngo ushobora kwiyumvira yuko ashobora kugira indi migambi kuzorondoka kenshi na kenshi biragorana nabaza barabifashe bakayifata ku rwego ruri hejuru birabatwara novuga ubugabo birabatwara ugushaka kurangura mabanga yabubatse ugasanga nta nguvu nta nkomezi bagize yo gushobora kurangura mabanga urumva yizogora zinyari zikubye gogo hejuru ndagutirono numubiri ha mubiri utanga uvuga ifite urumva nta kintu kimwe ubugishobe kurangura hamwe n'uruzyaru urumva ntibarukiza kuko kwironka umwana urumva ukeza kubanza kuba ukomeye ufite imbaraga ufite inkomezi ufite n'ugushaka kugira ngo ushobore gushaka umufasha wawe hanyuma mwubakane hanyuma mugire ubuzima hanyuma muronke abana uba rero iyo wafashe rero mutwe ku rwego rwo hejuru uba yuko ingaruka mbibi nyinshi cyane no ku buzima bwa minsi yose urumva yuko no ku rugo atahigeye
yego twaronse David. David uratwumva?
Ndabumva.
Eh maître David dusabe yanonose ivyerekeye amategeko ari Bujumbura turiko turavuga kuri iki kibazo kibiyayura mutwe kigeramiye cyane cyane abakiri bato mbere ngo nabakuze barafata ivyo biyayura mutwe mu Burundi kubijanye n'amategeko amategeko atunganya gute ivyerekeye kugwanya ivyo biyayura mutwe ivyerekeye kwirikirana ababifata no kugerageza gufasha nkabo bakiri bato hadakoreshejwe amategeko ahana gusa
ego murakoze igitabo mana byacu Burundi kirahana ubukoresha ibyayiramutwe kubidandaza kubirima ndetse no kubyunguruza byo twokwita donke transporteur rero ibyo nabyo bikaba biri hagati y'ingingo ya 55 gusa ku ngingo ya 515 aho izo ngingo zihana abo baba bakoresheje ibiyayuramutwe ariko muri ibyo by'ibiyayuramutwe baravuga yuko harimo ibyo nakwita ibiyayuramutwe usanga byemewe n'amategeko nicyo gituma bavuze ko ataziza kubaho muri ngo ya 55 yo mu bitabo mpana bya avuga yuko ibyo byitwa ibiyayuramutwe bidakwitwa ibiyayuramutwe mu gihe muzenya ordonance cyangwa andikwa umushikiranganji ajejwe iby'amagara y'abantu mu byo yarashize mu miti yemewe kuko ari imiti usanga ari nk'ibiyayuramutwe ariko ugasanga yemewe n'amategeko mu gihe rero ukoresha iyo miti itemewe n'amategeko niho bacavuga yuko wakoresha ibiyayuramutwe hanyuma ingingo ya 56 nayo ikacihana rero abantu barima badandaza bunguruza canke abo bafatanye ibiyayuramutwe canke uwo ariko arakonsoma ibiyayuramutwe akavuga yuko mu Burundi bibucijwe
mubandanye
ego bakavuga yuko mu Burundi bibujijwe bakavuga tuvuge kugirano kimwe kimwe nk'akarorero ku muntu bafashe yinjije mu gihugu ibiyayuramutwe cyangwa yakoze ibiyayuramutwe no kuvuga Fabrice cyangwa akabisohora akabimufatana ingingo ya 58 mu gitabo mpanabyaha imanisha hagati y'imyaka 10 na 15 hamwe n'amande y'umuriyoni yonke maximum ni ukuvuga amande menshi ashoboka ni umuriyoni mugabo mu gihe babikora ari akagwi gasanzwe kari organize icyo bita banze mu gifaransa ibyo bihano bica bigwa na kabiri aho ni ku bantu bemporta ni ukuvuga basohora cyangwa binjiza ibiyayuramutwe cyangwa bakorera ngaha mu gihugu babibafatanye hanyuma bakanahana kandi ingingo ya 599 mu gitabo mpanabyaha irahana abantu borohereza mu gutanga cyangwa mu kunguruza ibyo biyayuramutwe cyane cyane bagashyira rero ingufu cyane cyane mugihe ibyo biyayuramutwe bihawe umwana ari munsi y'imyaka 18 igihano kitakiza hagati y'imyaka 10 n'imyaka 20 yo gufungwa umuntu wafashe yahaye ibiyayuramutwe umwana ari munsi y'imyaka 18 ageze nawe kubabinwa naho ingingo y'amajana 510 aho uwafashwe anwe ibiyayuramutwe ahanishwa hagati y'umwaka n'imyaka 5 hamwe n'amande y'ibihumbi 50 gusa ku bihumbi 100 ariko aha hanye navuga nko kuri abo uba wafashe abinwa hari icyo biyongera ko ingingo ziyongera ko kuri ibyo bihano utungane cyangwa umucamanza ashobora guca ategeka cyangwa avuga ni ukuvuga n'ingingo zo kuja kuvuza uyo muntu yafashwe amuriyayuramutwe ari igihe usanga aba yarononekaye mu mutwe bigasa bisaba yuko aza kuvugwa ku buvu sikuvuga ngo ni ukuvugwa kubera umuryango wabigombye cyanke we umuzibe yaramutse yabigombye avuga ati azofungwa umwaka anekanavugwe cyanke abanza avugwe nibagihora babaduga nari ya ruguru muri Musenya mu Kamenge nabonye ko turi kumwe iyo mutumire bahagenda bakavugwa hanyuma bakazomukura akazobihanirwa ibyo byaha cyanke bakabatwara mu Kibumbu ugasanga umuntu yamaze kurwara ugasanga donkwaye amahaha yamaze kurwara igicundu hanyuma bakamurindira kize bagaca mu gihano
yego
aha rero abantu babyumva neza ntibashobora gufata umuntu arinde ngo atamutwara
reka turabibandanya yego tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Clovis uratwumva yego Clovis uri he
halo
yego Clovis uhamagaye uri he
ndimo kirenda ko nega
mu Burundi
halo mu Burundi mu kirenda ko nega
yego ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza David rindira turiko dufise umutumire Clovis ni huri ego basi kibazo canke ushikize kimviro
kibazo na giramba de izo ukuno izo yayura monse kwaje nuko tegeke aho mengo burashiramo ugushaka kwabo kubera iki ari inzoga tubona inzoga nyine bo buza uko ibyo yara mu mutwe ntabwo ari bijya rumogi gusa ako mu Burundi cyo cyara bari inzoga zemerewe kunywa kandi ugasanga ibyo zinyana aho abana badasinze mu myaka 18
yego reka babishure mwishura nka Eric uri ku murongo Eric uratwumva Eric ntatwumva Pierre Clave uri ku murongo
ndi ku murongo mugarutse kibazo nategereje nacyumvise neza umuntu avuga umenga ari kure cyane
yego ntiyumvikana neza ariko uko navyumvise ariko arabaza kubakiri bato ngo umenga ngo urabishyiramo ugushaka mu gufata ibyo biyayuramutwe ariko aravuga ngo nivyerekeye inzoga zikomakomeye nimba navyumvise neza sinzi izo nzoga ashaka kuvuga izo ari zo mu bisigura
abakiri bato ku myaka 18 urumva nasaba yuko yotomora neza ikibazo kinaje kumwishyura neza ko ubwo ndumvise ikibazo neza bica bingora gushaka gutangira igisubizo
Clovis uracyari ku murongo yego Clovis wavuga neza ukabaza neza icyo kibazo umutumire yashaka kishyura ntiyacumvise neza Clovis wasubire ukabaza icyo kibazo
nagira mbadukungene izi nzoga mu Burundi hariho karibu kawozagara rowiski ibintu nk'ibyo mbona ubwo kw'inzoga nyinshi ariko zikaze zirenge kunywa abana imyaka 18 ni gute rero niho zemerewe gukorwa kandi ahandi zitemerewe ko wumva ubutegetsi utagenda bwawushyiramo inguvu kugira abo bana babashe kuguma abana ibiyariramutwe egizega ibyo biyariramutwe sibijyarumonzi ibiyariramutwe birigo ku byinshi Shombo nareo na anje nuko Ndiya nzonga Zisa nao Mwajagarika Changula gashiraho Itendeko Kwa jini
Mwariko mwravuga Abakiri bato Gwaruka Mwariko mwusi imyaka 18 Bazinywa
Bazinywa nene wakimusi imyaka 18
Ego Ngira ya mwumvi seneza Mwumvi seneza kulicho kibazo pia krave
Ego ingerageje kumwishura ngitanga tubitangura twavuze yuko hariho ibyo mutwe bizanzwe bitembera nga kandi byemewe n'amategeko reka ravuga za karibu n'izindi nzoga za whisky hanyuma mu bisanzwe ugwaruka rurazifata rufite imyaka iri munsi ya 18 amategeko sinzi icyo abivuga ko mvuga ngo umutumire ariko aratwumviriza arazabwira icyo abivuze ko ari cyo nababwira cyose nuko gwarwaruka gw'abantu bakuze izindwa za karibu mwisaze zifise alcohol nyinshi iyo rero umuntu azifashe ku rwego rwo hejuru akazifata ku doko nubwa ari nyinshi akazifata ari nyinshi nubwo ngo arononekara mu byiyumviro akagatangura kugira imyifato itameze neza mbere ugahura ariko arakora n'ibintu bitaroranye bituma abantu biyumvira ati mbe yemwe wa muntu none yagwaye mu mutwe urumva rero ingaruka mbi navuga ko ari nyinshi cyane fiziko uba hariyo itegeko ryoba ribuza ibyo bintu mugabo byaba iyayira mutwe byemewe n'amategeko byaba iyayira mutwe bitemewe n'amategeko ingaruka mbi zozo ziguma zihari byaba bitemewe ingaruka mbi ku magara y'abantu ziguma zihari no ku buzima bwa misi yose kugira ngo hari umurabizi hari nk'ingo zasambutse rwose bivuye ku kubere ku kunywa inzoga nyinshi ugasanga umuntu aranywa inzoga nyinshi agishoboye kurangura imigambi n'imigabo y'umuryango mbere ugasanga ubuzima bw'abana burapfuye ntagishoboye kuriha amahera y'ishure ntagishoboye kusumira abana ibyo bafungura ntagishoboye kugura gahuzi yambara amaresponsabilite yose yarafite yaratakaye kubera inzoga nyinshi mugaizoga ziremewe n'amategeko kumva rero no ku icupa barandika ko ati unywe mugabo umenye kwigerera ego
ku bijanye n'amategeko mwariko murabaza ko Maître David dusabe yosigura ku bijanye n'amategeko David abantu barekuriwe kunywa inzoga biciye mu mategeko bafite iyihe myaka mu Burundi David
Hello?
Oui David, uratwumva?
Ndabumva.
Yego. Abantu barekuriwe kunywa inzoga bafise iyihe myaka mu Burundi? David?
Hello.
Oui David, uranyumva David?
Yego,
nariko ndabaza nti kubijanye n'amategeko, amategeko arekurira abantu kunywa bafite iyihe myaka mu Burundi
ubundi icyo kunywa inzoga nta kujya baba bivuga ati umuntu atakwije imyaka 18 kirazira uzobona ku mafishi yose bashyira ku imyaka 18 ariko bikabamana byaha ntabavuga ngo utuzofata anyoye ngo inzoga munsi y'imyaka ahubwo bavuga inzoga zitemewe n'amategeko debo ya komporoyibe niho dore usanga bashyira ingufu naho onu naho iby'imyaka n'ibyo by'imyaka 18 nyine niryo bafata ko mu majorite
yego ku byerekeye ibibazo biterwa n'ibyo biyayuramutwe nk'abaza amadosiye mufise hari amadosiye mufise abo muriko mugerageza amadosiye mukurikirana ku bijanye n'icyo kibazo
ndiko ndabumva neza no kuri
yego nariko ndabaza kubijanye n'icyo kibazo cy'ibiyayura mutwe
yego
kubiberekeye mwabuza amategeko ngena bigenge ngena hana ngena gerageza no gusubiza abantu mu nkabo bakiri bato babifata kubasubiza ku murongo hari ama dosiye mufise abo muri ko murafasha haba mu butungane canke mu zindi nzira
ubuje kubwanje nta dosiye nimwe mfite kujana n'ibyo byiza yamutwe ariko azo doratubone twagiye kuburana ngasanga umwana yize mu Bushinwa kubera kumenya yamutwe agomba kubitase agomba no kumwica ugasanga se ahubwo anywa nigana avuga ati mufunge mufunge imyaka myinshi niyo makaro usanga hari naho ubundi ho cyangwa asanga aho bayifatanye kenshi barabinye byabasinzikaje nababwiye kenshi usanga batanabafunga usanga uri kugomba gufunga inkweri ntacyo babagira bacatwara kwa muganga ahubwo bakabacumubwira ngo azobarindire bakire naho ubundi hari abo usanga batarasinzikaje niyo usanga bafunze ko bagufatanye urumogi bagufatanye aya makokayine kuko ibyo biramutse ngaha mu Burundi usanga bafatana n'ibyo bita busta kokayine urumogi shambre cyangwa kanabisi rero ku byo gufatana ugasanga umuntu arabiri umwaka bameze neza aho nyine umuntu acamuhana ibyo nabyo usanga bidakaze usanga amadosiye n'ukuri atari menshi kenshi usanga bahuriza muri polisi ugasanga amushyire n'amande akaba yitahiye ariko aho usanga byatinzikaje neza bashaka kutwara kwa muganga imbere y'uko bazobafunga cyangwa usanga ababinwa ugasanga bacagendagenda ngaha mu banyagihugu baca bagomba gukora ibindi byaha bivuye kuri uko kunywa ibiyoyuramutwe nibyo nagombye kuvuga ugasanga abantu bigenza bagomba kwica abantu umuryango wabo ugasanga n'abasuma baguma biba baguma bagwana bagomba kubaniga bagira ibintu nk'ibyo icyo usanga ro kenshi atari ko bahanirwa ibyo byaha byo kunywa ibiyoyuramutwe ahubwo icyo usanga ari kubahanirwa ibyo byaha bakoreshwa no kunywa ibiyoyuramutwe kenshi nicyo usanga bidomo bigwiriye ngaha mu Burundi
yego Radio Ijwi rya Amerika i Washington mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ngoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku kibazo cy'ibiyayura mutwe gitera gikomera cyane cyane ku bakiri bato mu Burundi batumiriye dufite Pierre Njejimana muhinga rero nose bijanye n'inyifato y'abantu bita psychologue mu rurimi rw'igifaransa akora mu kigo Centre Neuropsychiatrique de Kamenge mu gisagara cha Bujumbura kijejwe kuvura indwara zo mu mutwe turi kumwe kandi na Maître David Dusabe ya nonose vyerekeye amategeko ari Bujumbura nawe nyine nze kuri Pierre Claver mu kigo cyanyu iyo muronsa abantu baje ngaho bafite ibyo bibazo by'ibiyayura mutwe mubafasha gute nibihe mu nihe mfashanyo mubaha nihe zihe nyigisho mubaha murabavura mwo bidusigurira
yego murakoze cyane mwisanzwe twebwe kare cyane abakunda gushikira n'abafashe ibiyayura mutwe hanyuma baza baragwaye nababwiye yuko yera mutwe birafite ingaruka mbi cyane rero ababifata iyo mu mezi ariko arabivuga bashatabura kwerekana ibimenyetso by'umuntu atakomeye neza mu mutwe hariho abatangura gukubitana cyane ugasanga batangura guhinduka mu mifato yabo ugasanga batangiye gutukana ugasanga nta kintu kiba cyubaha ugasanga ni abantu atakintu na kimwe batinye mu buzima bwabo bakora ikibi icyo ari cyo cyose ugasanga ni nk'uwo mwana ashobora kujya nko muri salo abantu babikorera abateleviziyo ukazibona arayihaga arayiteruye aragiye urumva ngo uyu muntu aba yamaze kurwara ama hariho usanga bafite bumva amajwi ababwira ibintu
bitandukanye biteye ubwoba bakabona ibintu bije kubononereza bwabo abantu bashobora kubica mbese ni ukuvuga ngo ubwenge bwabo bavuga bwononekaye abo rero bakeneye kugirwa mbere kubanza bakavugwa kenshi na kenshi ni ba bantu usanga atan'agaciro na gakeyi bakironka basanga ni wa muntu amaze wa mwana wa musore wa muyabaga ya nkumi imaze ukwezi amezi abiri idatora agaciro kubera ya dependance nababwira bazizara bafashe hanyuma rero uwo muntu mu byo tumufashe bwa mbere tutangura kumenya mbega yarageze ku rwego uruwe rwo gufata yayiramutwe kuko abafata yayiramutwe baratandukanye hariho abafata yayiramutwe novuga mo atari iminsi yose avuga ati bo ngiye gusangira n'abandi inzoga akanyugahura nacyo bimubwize cyane akabarirwa ngo ntazasubire akaba n'ubundi yabigize umugenzo atabirotse urumva ubuzima budashoboka uyu rero aba yagize ya ndwara dependance nababwiye akaba n'ubundi yabifashe agahita kwerekana ibimenyetso bya za ndwara z'uyu mutwe bita ibisazi byeruye urumva rero kugira ngo ushobore gufasha abo bantu ni ukuraba umwe umwe wese mbega afite ibibazo ibihe rero twebwe dutangura kuraba tuti mbega uyu muntu yaje ngo tumufashe afite ibibazo ibihe tumaze kumenya ibibazo afite cya dutangura tugashyiraho icyo ni ukwita inyubako y'ingeri tugiye kumufasha icyo bita implant thérapeutique inyubako y'ibikorwa tugiye gukora kugira ngo dutangure kumufasha wumva nk'utagisinzira ikintu cya mbere dutangura gukora ni ukumuha umuti ushobora gutuma ashobora gutora agatiro hanyuma amaze gutora agatiro agasinzira ubwenge bwe bugasubira ku gihe icyo dutangura rero igikorwa cyo kumuganiriza iyo tumenye mbega ibiyayiramutwe yabitanguye gute yabitewe n'iki mbe hari habaye iki mu buzima bwiwe mbega ageze ku rwego uruhe mbega afite imigambi iyihe kugira ngo ashobore kubivamo abihagarike hanyuma turavugana n'umurwayi we nyine abifata hanyuma tukagira n'ibiganiro hagati y'umurwayi n'ababyeyi biwe cyangwa n'abavukanye biwe cyangwa n'umuryango cyangwa n'abagenzi kugira ngo turabe aho tukorera cyane byotuma umuntu tumufasha kuva muri iyo ngeso mbi yatanguye yamuzaniye indwara urumva ni ukuvuga ngo umurwayi umwe wese tumuraba ku gahanda kiwe kuko ibibazo ntibiba bisangiwe umwe wese aba afite ikibazo kiwe amabwira tumufashe kuvuga ngo twubaka inyubako yo gufasha umuntu tubaze kumenya ibibazo afite n'ingeri n'aho bigeze n'icyabiteye none ibintu nk'ibyo
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Nawe David, Maître David. Uranyumva David? David ntari ku murongo. Yego. David ari aravuga ibyerekeye inyifato y'abantu bafata ibyo biyayura mutwe, kusanga bari kubarakora namwe mwabivuze gato Pierre Clavé. Ko bakora ibintu nyene bidatumbere bidaciye mu murongo umuntu muzima mu mutwe atokora ibintu bituma bashobora gukora n'ivyaha ni nk'ibihe vyaha bashobora gukora izo ngeso zo gufata ivyo bishobora kubatuma
ivyaha bashobora gukora ni vyinshi cane murabizi y'umuntu atakiri yari mutwe nababwiye yuko nta kintu na kimwe aba akibanga ni ukuvuga ngo uzosanga ni wa muntu yari wa muntu yari afise novuga ingeso nziza yubaha abantu ugasanga yamaze gufata ibyo biyayura mutwe natinya kuvuga ijambo risinitswe n'inkwene ijambo uko rijya rivuze uko ari rwo kose ashatse aratukana ugasanga ari mu bantu atanga igituka abakuru ari mu bantu atari kurwana atari gukubitana ari mu muryango atari gutera umudugararo mu muryango atangiye kwiba don akiba ibintu byo byo mu nzu urumva aratera umudurumbanyo ni ukuba yuko mu bisanze umuryango uradurumbana ababanyi bakadurumbana abavukanye bakadurumbana bose bituma rero kenshi na kenshi hari abo mbere ababyeyi bavuga bati uyu muntu yatunaniye reka tumujyane kumufungisha urumva icyo gihe ubutungane rero niyo bujya bufata ijambo kugira ngo butambire bwumvize uwo muntu hanyuma buhane igintu cyo kuba yakoze kuko muri sanzwe naho wowe urwaye ugakwita umuntu ukamukomeretsa
tawuka mumenijisho tawuka kwa mchukuguru tawuka mbunukuboko yuma nuzi yabuwa nguwa mikoze kwera wajia hili ya ina muste ulawazi ukahanwa hamweje kuhanwa ukazobu kwa niko imeze yuma utunga ne ura muna goje niko hama gariwe kuhilicho mkoze kugina ngu umuunia jizwe vino imbiri uko asura muza utahanze kwetu ya mvura muna watu mvuye tuwa yuko zoka utunga na mtazo okora nina habi koze kwera nyoyi miyayura mutwe akagiri kosa jukwita mumu nunga karorero rumba aje kufugwa azo kuita utunga ane ama heze yishure ita ya koze niko bimeze ego
tugaruke ku mirongo ya telefone Louis itangishaka uratwumva
ndabonda cyane bose mugenzi wanjye meze makuru
uri he
mu Burundi
yego urafite ikibazo ubaza cyangwa icyumviro shikiriza kuri iki kibazo turiko tubavuga ci riyayura mutwe ikomeye cyane cyane mu bakiri bato yego
ani kuri zina twerereye inana mu Burundi muranyumva
ndabumva duga ku ijambo
ego tuna terenga mu Burundi twabona ne kuri abantu benshi bafata iryarira mutwe haitu aina bo tubona babifata bakaza kubona ibintu bya Burundi bakiriga baragwana twabo batubaze mbega leta yoba ifise umugambi uwuhe yo guhanda guhasha abantu banwa iryarira mutwe
ego hani kibazo ni cyumvira ushikirije hari ikibazo wabazikiye
cyari cyaje ari agumamba zen
ego
ndeza ndabuzira kugereza kuri ura ari kara sigura mukanya
ego
ego nabo ndamubaze mbeza iyi muntu uko twama tubona hari abambeza ari batubona bamwe nzoga bakamwinzoga bakarenza mbeza ajya inzira yoyo yoba iri mu byayura mutwe
yakabishure mumwishure tie clave
izoga mwisanzwe nikera mutwe ikomeye cyane mugabo cyenewe n'amategeko uruva siziko akunda gusoma ku kwanywa nk'ibizoga bizoga za ndende n'amategeko byandazo mu Burundi ariho za mutere za maprimus zae barandika ko ati uriwe mugabo wumve kwigerera yewe wigerere umva nikera mutwe nyene kirakuyayura uramaze kubona abantu iyo banyoye inzoga bakaburizwa bagera barandika umunani batembagara muri icyo gihe urumva umuntu aba akinga akimeze uko yari ameze akaranywa ni ukubera yuko inzoga ni kinyari mutwe koko iyo umuntu yagifashe akagifata ntiyigerere urumva kiramugira ingaruka mbi nyinshi cyane nanari bize ubwa kare ugasanga kiratumye mbere ata kintu na kimwe umuntu ashaka kurangura mu buzima bwiwe n'imigambi y'urugo yose ikononekara kubera inzoga ugasanga umuntu nta kintu na kimwe agishoboye gukora atanyoye kuhira masewe kubyuka abyukira ku icupa akagirirwako akarigorobizako rigaterikika umugore rigaterika umugabo w'uwo muntu kiyarira mutwe cy'inzoga kiracyara mwinshi ego
Eric wagarutse ku murongo ego Eric Louis tangishaka nimba ta kindi kibazo twahejeje ego baza nyarutsa
ego ayo yoga ni kimaji gechubona
alo
ati ariyo izoga kimaji gechubona
ego
ari yizo bitangwa na mawoza garango na makaribu ngo na maneze gwango nyiriki ndone izozo abo bazibwa kwiyo tatuta rutimenyere inzoga zikiritu gicyakama kikirundi
izo nzoga zikoregwa mu Burundi zikoregwa hehe
ndabate kwa mu Burundi cyangwa ngo ni karibu ngo zagarango zaneze panizi zikandukanye
yego
kwa tubaze bizo zanga ukambi bifite ku magara y'abantu rimeze guterwa babaze gutohoreza batwumvira izo nzoga yuko atanga ukambi zaba bifite ku magara y'abantu
yego Eric wacishura Eric tatuzi ko twamuronse ku murongo si hari Pierre Clave wocishura icyo kibazo izo nzoga ari karavuga ubwo bwoko bw'inzoga ari karavuga
ego ngerageje Ego ngerageje kumwishyura uyu munywanyi ariko atwumviriza novuga ko inzoga za karibu za ozagara zo zanezerwa urumva ziri mu nzo ziri mu biyayira mutwe byemewe n'amategeko ubona bavuye yuko inzoga yose irebe n'amategeko kuko Burundi bwarayemeye buravuga buti iradandazwa kuri mu Burundi ariko si kuvuga yuko atangaruka mbi ifite ku magara y'abantu ni ukuvuga yuko iyo umuntu ayinyoye akanywa ari nyinshi akanywa ntiyigerere iramwonona iramwonona ubwonko igatuma apfudika agapfudikana mu bwongo ntabwo asanga arononeka muri kazoza kiwe nicyo gituma ndiko ndavuga ngo abantu ariko baratwumviriza bafata izo nzoga z'ubwoko bwose turiho turavuga bari bakwiye kumenya yuko iyo unyoye inzoga nyinshi ntiwigerere zirafite ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwiwe haba ku ndwara zishobora kumufata za hypertension umuvuduko w'umurindi w'amaraso indwara z'igitigu indwara z'amahaha indwara z'amafigo izo zose ni indwara zishobora kubafata iyo babinyoye igihe kirekire bakabinywa ku rwego rwo hejuru ahasimbuze rero ku ndwara zo kwibagira iyo umuntu yafashe inzoga nyinshi iyoramutwe zo ku rwego rwo hejuru ni ukuvuga yuko ubwonko bwe burafudika bukononekana umuntu aze kwibuka n'ibintu yari azi mu mutwe bigafudika byose bikagenda nk'urwaruka cyane cyane rwabinyoye ku rwego rwo hejuru urashobora kubona nk'umwana aracizwe nde bwose mu ishure yaba uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu gushika ku wa gatanu asigaye ari uwa nyuma mu ishure adashobora gukurikira no gukurikira ibyo mwigisha ariko aravuga ni ukuvuga yuko inzoga vrema batwumviriza byumve nukuzinywa mugabo ukazinywa avec modération mu gifaransa no mvuga mu kirundi nukuzinywa ukigerera ukamya yuko atamuhinga ari mu w'inzoga donc uzigere ku rwego rwo hejuru ingaruka mbi nyinshi ku magara y'abantu ibyo ko kwabimenya yego
yego nashaka ndababaza imbere ko muri make imbere ko turangiza mubona leta icyo kibazo imaze kugihagurukira irakibona ndavyi bibaza ko ari kibazo gikomeye cyane gishobora kugira ingaruka gifashe abakiri bato nibo kazoza muri make mubona leta igihagurukiye
bo je ndavuga yuko leta icyo kibazo irakibona iragihagurukiye kuko ushimbe ikibona nuko ari mbere n'igipolisi cya leta kigeze mu Rwanda byaje mutwe kandi gikora cyane na cyane ari utubura no mu biganiro mbere bagashyikiza imigambi bafite kugira ngo bagwanye by'umwihariko ibiyayiramutwe rero tuyumvira yuko tuzobarira dukorana na leta kugira ngo ibiyayiramutwe bigabanuke bibaye ngombwa biveho cyane nabo habe izindi politiki zituma abantu batiyayiramutwe ibiyayiramutwe ku rwego rwo hejuru biyotuma mbere rwaruka rugira ingorane zitari
yego hanyuma hasigaye nk'umunota wotubwira icyo kigo cyanyu nk'abo bana bafise ibibazo bashaka gusubira ku murongo babimenya gute murabahi bamenya iki kigo cyanyu bakimenya gute kugira baze babiture muri make make cyane
ok ikigo cy'iwacu ni kigo batazira centre neurotique de Kamenge ni CNTK kirimo abahinga batandukanye harimo abaganga bamwe no kwita abahinga b'abapsikiyatre harimo abapsikologi batandukanye harimo abainfirmiye psikiyatre rero ni ukuvuga ngo harimo abahinga batandukanye dukorera hamwe twese kugira ngo dushobore gufasha uwo muntu wese atwituye yaba asize indwara zo mu mutwe cyangwa yaragerageje kubyarira mu mutwe bikamugirira nabi turagerageza kumufasha kugira ngo uwo muntu turi mu buzima busanzwe
murakoze cyane murakoze umwanya uraduheranye murakoze murakoze Pierre Clave murakoze cyari kiganiro muri isanga twari twatumye Pierre Clave yongeje imana muhinga nanonosoye ibijyanye n'imyifatire y'abantu bita psychologue mu rurimi rw'igifaransa akora mu kigo centre neuropsychiatrique de Kamenge mu gisagara cya Bujumbura kijeje kuvura indwara zo mu mutwe twari twatumiye kandi Eric Nsengiyumva ajejwe gutanga amakuru mu ishyirahamwe Burundi Association for People Who Use Drugs hamwe na Maître David Dusabe yanonosoye ivyerekeye amategeko ariko imirongo yatugoye bavuye ko bataraheza gushikiriza ivyiyumviro vyabo turabashimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro.